nzamba
nzambira samirana
Ndabaye mwiriwe bakunzi ba radio nzamba gateka kawe sangwe kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Alisa Kimana mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru zikwirikira Ibanki y'isi yose igiye guhora ucanca Burundi ariko ngo leta ikamenyesha ko ruzofata ubyifuza atagahato Frederico bamubwiye inyumvira yabaye icyegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi asaba abagize leta nyabuna guhimiriza abo barongoye kugira ngo bahangane n'icyo kiza mu guhurumbira urwo rucanco gufata abantu nabyo mu mugamba bagerezwa gushaka guhungabanya umutekano bikorwa n'uburongoye igipolisi muri iyo komine birabandanya warayafashwe ni Eric Rugingoga akora mu ishyirahamwe rihingura icyayi itora mwana makuru turabashikiriza ibyaranze komiseri arakaza Moyize batazira nyeganyega agisibije ngaho mu mugamba Imbaro naho havugwa inyuruzo rya Serge Sabima umuganga ku ivuriro rya Nyakaraye abiwe bamuheruka ku munsi wa kabiri kaze murano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu mutekano mukurangwa mu gihugu aho Sabima Serge umuganga ku ivuriro rya Nyakaraye muri komine ya Bihanga mu ntara ya Mwaro yabuzwe irengero kuri uyu wa kabiri mu gihe yari yatonze ku mirimo yiwe ya misi yose amakuru ava Nyabihanga amenyesha ko yatwawe n'imodoka iri mu bwoko bwa Probox umuryango wa Sabima Serge ugasaba kumenyeshwa aho waba ari bakamenya n'ico ariko arazira n'inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
Sabima Serge akora ku ivuriro rya leta Nyakaraye muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro uyu muvuzi w'umuforoma ku munsi wa kabiri yari yazindutse atonda ku kazi ahagarikwa n'imodoka iri mu bwoko bwa Probox amakuru atangwa n'ababibonye akamenyesha ko abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bari muri iyo modoka aribo bamwurije ku nguvu bukeye ku munsi wa gatatu mu gitondo Jean-Claude Majambere babana na Serge yafashwe n'iperereza bamutwara babanje kumukubagura amakuru ava kuri iryo vuriro amenyesha ko Sabima Serge yobake kwa ko ashengeza muganga Nazer ayoboye ibitaro by'ifota kubijyanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'ibyo bitaro muganga Nazer akaba yarigeze kumwirukana kuri ibyo bitaro imbere yuko aza gukorera ku ivuriro rya leta Nyakaraye umuryango wa Sabima Serge bamenyesha ko batazi icyo wabo azira bagasaba no kumenya aho yajanywe twabamenyesha ko Sabima Serge biciye mu nyandiko zitagira umukono aheruka kugabishwa ko ariwe aramukiwe kwicwa kuko abeshera abarongozi b'ibitaro by'ifota kuri ubwo rwandiko hari hacafye ko umusaraba n'isandugu bakoresha mu guhamba abantu twarondeye abakora mu gisata cy'iperereza muri komine Nyabihanga kugira ngo baduhe umuco kwihagarikwa rya Sabima Serge na Claude Majambere turabakena
tumukengurukire Josephine Jones Nkunzimana hano makuru tuyabananiza muri komine Mugamba aho umuyobozi atwara igisata cy'imiduga mu ishyirahamwe rihingura icyayi otebe riritora muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ari mu gasho k'igipolisi mu Mugamba kuva ku munsi wa gatatu amakuru ava mu Mugamba yemeza ko Eric Rugingoga akekwa gutunga ibigwanisho atabifitiye uburenganzira ibyo abegereye umuryango wiwe barabyiyamiriza Nido Nido na Josine Kaze
Amakuru ava mu Mugamba avuga ko Eric Rugingoga yafashwe kuri uyu wa gatatu inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo rusiga umuzeyi wiwe Colonel Guri Joseph ruri ku mutumba Muyange Kavumu zone Muramba komine Mugamba mu ntara ya Bururi muri iryo sakwa ryakozwe n'igipolisi cyo mu Mugamba kirongowe na komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega abapolisi bavuga ko bahatoye amasasu 11 y'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov gutyo igipolisi kijagija gufata umuhungu wa Guri Joseph asanzwe ari umuyobozi w'igisata cy'imiduga mu ishyirahamwe rihingura icyayi OTB kimwagiriza ko atunze inkoho hadakurikijwe amategeko ariko amakuru ava mu Mugamba yemeza ko uwo muhungu wa Guri asanzwe ataba muri urugo muri kino gihe akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi muramba komine Mugamba y'intara ya Bururi. Uruganda rwa radio Nzamba rukaba rwarondeye kuri telefone komiseri Moyize Arakaza harongoye igipolisi muri komine ya Mugamba kugira atange umuco kuri iryo fatwa ruramukena. Iryo hagarikwa rya Yahike Rwingoga rije yiyongera kwihagarikwa rindi ry'agasaka isaki ririko rirakogwa n'igipolisi kirongowe na komiseri Moyize Arakaza. Abagera kwicenda bamaze guhagarikwa mu kiringo kidashika indwi zibiri. Muri abo imiryango ya bamwe ikaba itaramenya iyo bafungiwe, abandi bakaba babarizwa mu mabohero atandukanye harimo n'igiperereza mu gisagara cha Bujumbura. Ariko rero amakuru atandukanye akavuga ko abo barungikwa muri ubwo bushobundi araba babanse kumuha amafaranga kugira abarekure.
Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu mu Mugamba, uruganda rwa radio Inzamba gatega kawe rurabashikiriza Arakaza Moyize bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri komine Mugamba wariwe n'ibyagiye biramuranga mu kazi. Inkuru ya Blaise nije imbere.
Komiseri Moyize Arakaza bataziranyeganyega avuga ku mutumba gikurazo muri komine n'intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Ku bijyanye n'ubumenyi mu by'amashure, abamuzi bavuga ko atarengeje umwaka wa gatatu w'amashure y'intango. Moyize Arakaza yinjiye mu gipolisi cy'u Burundi nk'intwazangabo mu mwaka wa 2009, mu gihe ariko yinjira mu nzego abagwanyi b'umuhari Parpeutu FNL. Yaciye akorera mu ikambi y'igipolisi yo mu gisagara cha Bujumbura mu mugwi bita Jemil mu mfunyafunyo y'igifaransa. Nyuma y'amatora mu mwaka wa 2010, bamwe mu bakoranye muri Jemil Kanyosha bavuga ko icyo gihe yagize uruhare rudasanzwe mu bwicanyi bwakorewe abahoze ari abagwanyi b'umuhari FNL, ubwicanyi bwiswe Safisha. Mu mpera z'umwaka wa 2012 yarungiswe gukorera muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bururi arongoye igipolisi muri komine Bururi. Amakuru avayo amenyesha ko yigeze kurasa umuntu bari kumwe ngo nuko bavuganye nabi acarasandaba. Icyo gihe yarashengeje muri parike ya Bururi, ariko kuko yarashigikiwe n'ibihangange byo mu nzego z'umutekano no mu mugambwe CNDD-FDD, iyo dosiye yiwe ntawuzi iyo yakamanganiye. Mu mwaka wa 2015 yaciye arungikwa muri komine Matana iyo ntara nyene ya Bururi, aho yagirizwa amabi atari make harimo kwiba no kuboreza igufa abanyagihugu muri iyo komine. Yakuwe aho i Matana mu mwaka wa 2017 inyuma yaho akubitiye umwe mu ngwaruka rw'imbonerakure akamusinzikariza n'ijisho. Icyo gihe Moyize Arakaza yaciye asubizwa muri Jemil Bujumbura. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cy'amatora ari muri Jemil akorera mu ntara ya Bujumbura na Rumonge, yaragombye guhungabanya umutekano w'umushinga w'amateka agatogwasa. Icyo gihe yarashamiranye n'abapolisi bari bamucungereye. Babe muri abo bapolisi nyene inyuma y'iyo mishamirano bivugwa ko baciye bakuraho birukanwa mu gipolisi nyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Mu mpera z'umwaka wa 2020 Moyize Arakaza taziranyeganyega yaciye agenwa kuja kurongora igipolisi muri komine Mugamba y'intara ya Bururi. Kuva ico gihe abanyagihugu muri iyo komine nta gahengo barasubira kuronka. Bamwe barafatwa bagafungwa imbere yo kurekurwa bagatangishwa amafaranga, abandi bakanyuruzwa hakavugwa n'ubwicanyi budasanzwe. Uwavuba benshi bibuka ni umusore w'umunyabaga Bernarde Baserukiye yishwe arashwe aheruka kurekurwa ava mu ibohero ku gihongo c'umuguru w'igihugu. Moyize Arakaza abapolisi bakorana bavuga ko ababwira amajambo menshi y'amacakubiri avuga ko adakeneye gukorana n'abatutsi, ababwira ko hari ubwoko butigera buhuza. Uwo batumvikanye mu byo ariko arakora canke agomba kumukebura amutera ubwoko ashobora kunamurasa akamurabisha ko n'inkoho. Ibya polisi bakorana bavuga ko biteye kubiri n'amategeko agenga igipolisi cy'u Burundi. Bavuga ko kandi atazi gutanga raporo y'akazi ku bamukurira, aho usanga agomba kwikundwa akaza bigatuma avanga amabanga y'inzego canke agasimba aho yategerezwa gutangurira.
Beze nije imbere arakenuye. Mu Burundi rero mu kunyuruza abantu bikorwa n'abakozi b'inzego za leta kandi ngo bazwi, kuko hari gihe icyo caha gikorerwa ku mugaragaro imbere ya bene kunyuruzwa. Uko niko isekeza ndonde za ribesho za majambo yaraye yashikirijwe n'umushikiriza manza Ikizigenza Silvestre Nyandwi mu kiganiro yatanze ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Pacifique Ninahazwe akiyamiriza ayo majambo avuga ko ari ikinyoma, agasaba nyabona ko uyo mushikiriza manza amenyesha imiryango y'ababo bari, kuko wemeza ko bagiye mu migwi igwana. N'inkuru ya Beni Akisera Kana.
Hibonekeza inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Muri ico kiganiro yatanze kuri wa gatatu umushikiriza manza mukuru wa Republika aremanga ko umutekano utifashe neza mu bice bimwe na bimwe abahungabanya kubwo umushikiriza manza ngo nabantu baba bambaye impuzu z'abajejwe umutekano kandi bagakoresha imodoka zitagira iparati yemeza ko parke yamaze kugurura idossier kubatarashobora gufatwa amatohoza ngo arabandanya ku kibazo cy'abanyuruzwa uretse ko abihakana yemeza ko kandi ababuzwe irengero bagiye kwifatanya n'imigwi igwana bakagenda badasezeye imiryango yabo bagasha bavuga ko banyurujwe
hariho kandi ubugizi bwa nabi buvugwa cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bw'abantu banyuruzwe ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari binyoma aha twotanga karorero kuwitwa Toyi Pascal wo mu Rutana byari byavuzwe yuko yanyurujwe ariko tumaze gutohoza tukaba twasanze afungiwe imakamba aho akurikiranwa cyaha cy'ubusuma yoba yarakoze hari nabandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe bakagenda badasezeye imiryango yabo bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero
ibivugwa n'umushikiriza manza Sylvestre Nyandwi ngo ntafatiro bifite ni kinyoma nk'uko bivugwa na Pacifique ntirinahazwe arongoye ishirahamwe Focode rikwirikirana abanyuruzwa
mu matohoza twakoze usanga imiryango canke abandi bazi neza uwabatwaye umuntu uwariwe kuko vyagiye biranashika ugasanga abantu mu nzego z'umutekano bahagaritse umuntu izuba riva abantu babona mu nyuma uwo muntu ntiyigera asubira kuboneka Sylvestre Nyandwi avuga ko abenshi mbo babuzwe irengero bagiye mu mihari igwana hanyuma bagenda badaseze imiryango imiryango isigara iribaza ko banyurujwe ngaha rero ico umuntu aheza akibaza ko atamatohoza Sylvestre Nyandwi yakoze kuri ivyo bintu wayerekana none ko bagiye badasezeye imiryango bo bagiye basezeye Sylvestre Nyandwi gucyo wewe akababizi iyo bagiye aho rero yotomorera imiryango maze imiryango iri mu kangaratete ikamenya ababo iyo bari
iruhande y'uburorero butangwa n'ishirahamwe Focode umugambwe Senere ubona ko ariwo uhanzwe n'inyuruzwa ry'abanywanyi bayo bakarorero ka hafi uwo mugambwe utanga ni Eringo Mirakiza yafashwe akongera akabugwa irengero n'urongo ikambi y'amajana 2012 ikorera mu ishamba rya Rukoko hari kugenekereza rya 9 mu kakaro umwaka wa 2021 umukuru w'igihugu nawe akaba yaraherutse kuvugira ku bimenyesha makuru bya Faransa France 24 na RFI ko babuzwe irengero binyegeje mu Rwanda kwera ibyaha bakoze abaranira hagati y'akazi na muntu akabibonamo umugambi w'inzego zo hejuru za leta wo gukingira ikibaba abakora ubwo bubisha
aya majambo yashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika Mwateyisoni avuzwe n'umuntu yarajejwe kuraba umutekano mu Burundi wese ko wubahirijwe biciye mu matohoza y'ubutungane bivugwa n'urongo uyu mugambi w'ipronta avuga rumwe na leta kubwa Karoli Nditije ngo ntiyarakwiye kwiyamiriza ayo mabi akorerwa ababurwa irengero atabanje kugira amatohoza y'ukuri ngo ningendo y'ubushaka gukingira abakoze ayo mabi kubwa Nditije ngo mu gihugu cy'amategeko yategerezwa kubogozwa vyihuta kurikira
twebwe tuvuga yuko ari ibintu bibabaje ibara ryo kumutemere kumva mushikiriza amanza mukuru wa Republika avuga ibintu hamwe n'ibyo ko mu bisanzwe atwara urwego rw'abashikiriza amanza ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga yuko ariwe ajejwe kuraba yuko umutekano kuri bose uhari yuko ata muntu agirwa nabi rero habaye ubwicanyi canke hakaba umuntu azimangana anyuruzwa bakabura irengero bisanzwe ikintu ca mbere agira gukora amatohoza acarumika abantu bagenda gutohoza kugira bamenye uwabikoze hanyuma bagaheza bakamuca imbere y'ubutungane agahanwa hakurikijwe amategeko ikibazo rero twibaza ngaha mbega abo bantu banyurujwe bakazimangana yabajije bande yarababonye iyo bari yarababajije bavuga ko n'imiryango yabo itazi iyo bagiye yababajije ryari bamwishuye iki abona nde bacu rero nubwo yuko ari gukingira ikibaba abagizi ba nabi banyuruje izo nzirakarengane kuko abaturumbanye umutekano yarabavuze bamwe ngo nabitwaje bamwe ngo nibiki mugambi nta nawe ntabigeze yerekana ku bwacu rero yaba twari mu gihugu kirimo amategeko nchakuga mrae mabanga kuko ni baraje kumutemere kisho kwa giliza abandu ino hibijo o kandi atato jatacho yerekanye na kimwe mgao ibitangaje ko mu Burundi ubucamanza utamikwa ijambo n'ubutegetsi ugacira uwo gupfa uwo bashatse ukeza uwo bashatse nari mu kibanza ciwe nubwo yuko ubutungana tabo kyari bwazimanga mu Burundi.
Inzamba
umakuru nawo atanye namagara y'abantu mushikira nka ja magara y'abantu tade ni kumana yaramenyesheje kuri uyu wa gatatu ko abarundi bagiye kuronswa urucanco rw'ikiza COVID-19 vuba babifashijwe n'ibanki y'isi yose ngo umunyagihugu azoronswa uwo rucanco kugushaka kwiwe kandi ngo uzogira ingaruka mbi ngo ntibizowazwa leta y'u Burundi kubwa Federico bamvuga inyumvira yaho zakegera cyo mukuru w'igihugu ngo leta nireke kwigovyora ngurinze yemera incanco niyemere zikoreshwe ihimiriza abanyagihugu kukamaro kazo. Inkuru dushikirizwa na Delicia Kamikazi.
Mu kiganiro mushikanganje amagara y'abantu tandi kumana yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko ibanki y'isi yose yahaye Burundi ifashanyo y'incanco zikiza COVID-19 ariko ubwo rucanco umunyagihugu azororonswa ngo nubishaka ingaruka mbi nazo zizohaba kuri uwo munyagihugu kubera rucanco yaronse leta ntaco izobibazwako.
Leta ntiyanse ushobora kuzana incanco nuko mubizi rero umugihugu badusavye guteguraho abo wese yaba banki mondiali cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco tushobore kuzibika hanyuma bishitse umwe n'igihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka mugabo leta y'u Burundi nta makondisionalite tegerezwa gusinya ko murazi ko ajya maforomire bare bazanye bavuga yuko leta y'u Burundi ari heza igasinya ko yemeye yuko ingaruka mbi zivuye ku ncanco ariyo izoheza igashumbusha wagize ingaruka mbi rero muri leta nta kuntu ivyo byoshoboka.
Federico amvuga inyumvira yahoze akegera cyo mukuru w'igihugu arashimye kubona leta y'u Burundi yesubiye ko ikemera incanco zikiza COVID-19 leta rero ngo irinze yemera incanco niyemere zikoreshwe ihimirize abanyagihugu kamaro kazo yoye kwikurayo ishaka gushiramo inzitizi
nihozana incanco ngaha ngo bace bavuga ngo hazoza ubushaka womenga no kwigovyora womenga bavyemeye batabishaka ico twashaka tubasabe barinze bemera incanco nibemere zikoreshwe kuko abazitanze ntizaragozwe amafaranga ndagira nsabe leta ntibitereranye uko ndahubwo nibwira abanyagihugu ko yaronse incanco ico ni cambere kandi iravuga iti umuntu we twifuza ko mwokwicancisha mwese atariko ntawe duhashe ngo icancishe ku nguvu imenyeshe abarundi akamaro k'urucanco.
Mwamenya ko mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko Burundi na Tanzania ari vyari vyarahakanye kwakira incanco zikiza COVID-19 ku butaka bwavyo none ubu ivyo bihugu vyombi vyisubiyeko.
Ni kuri aya makuru ajanye n'urucanco rwa COVID-19 dusozereko ano makuru turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yomi naho ubutaha bwa mwari kumwe na Alice Akimana.